jenoside niyo mwungere
tubaramu kishimwe bwe mese mananya gutega matwi radio sanganiro kaze mu makuru mu Kirundo avuga kuri no mutaga yanayo tukahera ku ngo nkuru zikurikira. Umugujejwe gutegura amatora seni usaba abanyagihugu bari biyandikishije kuzitabira amatora mu 2020 gusubira kuja kuraba intonde zaho biyandikishirije. Ubwo butuma kandi urongoye uwo mugwa akavuga ko buraba n'abatakaje amakarata y'itora. Ikigo kijeje kugenzura kanovera k'ibihingurwa mu Burundi BBN kiragiriza ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi ko ryagabanije urugero rw'ubukari bw'ibinyobwa rihingura, ariko urongoye ico kigo akavuga ko bitaragaragara ko ivyo binyobwa bishobora kugeramira amagara y'abantu. Na imvura ivanze n'igihuhusi yaraye yononye ibintu cane cane imirima muri komine Mugini ntara ya Cibitoke. Urongoye komine agasaba abanyagihugu kubandanya bafashanya mu kurindira ko boronka bafasha. Idonido ni mukanya.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ano makuru tuyahere mu bivugwa mu mutekano. Imvura nyinshi vanze n'igihuhusi hamwe n'urubura rwinshi vyaraye vyononye imirima myinshi igizwa hanini n'ibitoke, imyumbati, ibigori n'ibiharage ku mitumba ya Kirinzi muri komine Mugini ntara ya Cibitoke. Abanyagihugu bahuye n'ivyo vyago bagasaba ko bofatwa mu mugongo. Nayo urongoye komine Mugina Jovite bayavuge akavuga ko biteye agahinda kubona abanyagihugu bari biteze kwimbura ivyabo bihitanwa n'imvura, agasaba abanyagihugu gufashanya mu kurindira ko boronka bafasha. Tumukurikire.
Kuri imvura yononye imirima, ibitoke, ibigori, ibiharage, nubu ugiye urarubona amabuye akomeye cyane wabonye ko abanyagihugu bari bateruye ibyo bibuye bariko barabyerekana, urushaho no kuyora n'ikidonga ayo mabuye uko rubura. Iyo umuntu yarimye aba yizeye kuzosarura, urabona bari bahejeje no kubibagara mu ntango z'ukwezi kwa 12, abenegihugu babizeye ko bazotangira gusoroma. Urabona nk'imirima, ibitoki byari bihese harimo n'ibyeze, urabona byose ko byose byaguye hasi. Ndashaka kuhumuriza abenegihugu ntibihebure ko bimwe hari bishoboye kubyuka, nk'ibigori bimwe na bimwe birashoboye kubyuka. Byabaye cyane urabona iyo umuntu ahejeje kubagara hajya hari ikintu gihinduka, imvura nayo ciyigwa abona ko ubugore bwose bujyanye hasi mugabe bimwe birashoboye kubyuka. Nasaba abenegihugu abo babona koko byababaye ibiterwa byababaye, nk'ubu umuntu ashobora kongera guterura ibigori imvura irahari ntibihebure, kandi bafatane mu nda. Nabonye ibyago bose byabashikiye, hanyuma aho bishoboka bihutire gushyiramo imbuto kandi cyane cyane ibigori n'imyumbati imvura irahari.
Uyu akaba ari umustanteri wa komine Mugina mu ntara ya Cibitoke ni Yovita abayavuge. Mu bivugwa umutekano kandi, leta y'u Burundi iherutse kuronsa imiduga y'ingwano 20 abasirikare b'abarundi bagiye kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia. Ubuserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika muri icyo gihugu ari ambasade Francisco Madaira ariko agenzura iyo miduga y'ingwano ku munsi wa kabiri w'iyindwi yamenyesheje ko ari imiduga izimvye. Agashimira leta y'u Burundi yahisemwe umutekano w'abasirikare bagiye kugarukana amahoro muri ico gihugu muri rusangi, na cane cane abasirikare b'abarundi. Nkuko tubikura mu kinyamakuru ca Amisome casohotse ku munsi wa kabiri w'iyindwi turimwo, urongoye inteko z'u Burundi mu gihugu ca Somalia ariwe General de Brigade Richard Banyankimbona kamenyesha ko iyo miduga y'indwano izotumizo ngabo z'u Burundi zikingira zikongera zikakingira n'inzego zo muri Amisome eka n'abanyagihugu bagashobora no kugwanya umwasi. U Burundi bukaba bwarungitse ingabo kuva mu mwaka wa 2027 muri ico gihugu ca Somalia, co kimwe n'ibihugu nka Kenya, Ubuganda, Djibouti na Ethiopia. U Burundi bukaba bufise ikirindiro mu karere ka gatanu mu karere ka Ishabel. Tukibandanya nano makuru mivugwa muri politike, umugujejwe gutegura amatora seni ku rwego rw'igihugu uhamagarira abarundi bose bari bariyandikishije mu matora y'ibwirizwa nshingiro mwaka wa 2018 kuja kuraba ko bakiri ku ntonde mu ntumbero yo kuzitabira amatora mu mwaka wa 2020 bikaba byashikirijwe kuri no wa kane n'umukuru w'uwo mugwi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Petero Claver Kaziza kavuga ko ako kamo karaba n'abatari bari yandikishije cyo kimwe n'abatakaje ikarata y'itora tumukurikire.
Izo ntonde zizomanikwa ni ntonde fata kibanza ngira ngo turavyumva zizomanika itariki 9 gushika 12 za Kigarama abahamagawe kuziraba ni bande twebwe tuvuga abarundi bose kuko ni ufisi ikarata kumbure yoraba karaba ubwo bamwanditse neza cyangwa se kumbure izina giwe ntiririmwo erega bijya bizosohoka kuri zijya ntonde nivyo ubuseni ifise mu mashini umuntu batarimwo atagiye kuraba azosanga atarimwo nyene nico gituma twese turahamagara kuza kuziraba turavuga mbere ko amazina yacu arimwo turabe ko yanditse neza n'amahoro turatwitahira dusanze yanditse nabi tubwire ujya bijejwe tuti izina bampaye bajyanditse nabi ngo rikosora gutya babikosore kuko bizoca bigaruka ngaha muri seni babigire neza hanyuma amazina azaduge aramazina nkuko ameze
umukuru mugwise ni kandi akavuga ko ibikorwa by'uwo mugwi biriko bigenda neza kandi ko uburyo bw'amafaranga buhari kandi bukwiye kugira ngo amatora azogende neza naho atavuga ingene ubwo buryo bungana n'ubunyene tumukurikire
mbega uburyo bw'amatora burahagije bwarabonetse amafaranga nangahe yo nibaza yuko hamuri seni twobarungika kuvyo abaturongoye mu gihugu bamaze gushikiriza yuko uburyo bwabonetse murazi yuko uburyo bwose buzokora muri ano matora ari uburyo buvuye mu gihugu ngahe iwacu igihe abarongoye igihugu bavuze yuko bwatwiye koko bwabwarakwiye kandi birasebikira ko vyo dushobora kurangura nta gikorwa na kimwe turasunika cyanke ngo dusivye kubera yuko ngo tubuze uburyo uburyo rero buriho nivyo kumbure ibiharuro ntavyo dufise hagufi mugabo buriho kandi nta numwitwara ariko uriho kugira ngo tuzaba tububura ni kuvuga rero ivyerekeye uburyo birumvikana biratomoye neza cyane igihugu kimaze kuvuga kiti turavyitegurira ubwo buryo bwabonetse simbona ngituma nk'umugwiseni cyangwa uwundi muntu yo kwiyumvira ati nta buryo buriho
Pierre Claver Kazisa rongoye umugwi ujeje gutegura amatora mu Burundi seni naye mugujejwe agateka kazi na muntu seni de hashe ngo wipfuza ko amashira hamwe yaranira agateka kazi na muntu aharanira koko agateka kazi na muntu na cyane cyane mu bihe by'amatora kubw'uyo mugwi bihe by'amatora ngo birashika bikabamwo ugushuha imitwe agateka kabana bari akagahungabana kuri ivyo umugwi uwo mugwi ufatiye ufadikanije nako n'ikigo cishira hamwe mpuzamakungu oni giharanira agateka ka muntu hamwe na demokarasi muri Afrika yo hagati bakaba batunganije inyigisho kubaserukira ayo mashirahamwe kugira ngo azofashe mu gukinga matati dukurikirane anatori bacanamwo n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu mugwi CNDH
twakoranije abigenga batari mu bya politiki kugira tubigishe neza ukuntu bazokwifata hageze igihe cy'amatora kugira bazibamenye ukuntu bakurikirana ngena amatora ariko aragenda hakiri muri kampanye amatora ariko araba canke yaheze kugira bagume bakurikirana kuko ivyerekeye agateka kazi na muntu atawurenganywa abarundi cyo bovyizera ko nuko baca bamenya ko uyu mugwi ujejwe ivyagateka kazi na muntu witaho ivyerekeye ubuzima bwose bw'igihugu n'ibintu vya matora twebwe muri komisiyo y'iwacu dufata ko ari ikintu gihambaye abarundi rero bamenye ko amatora agiye kuba tuzokwikirana ari nacyo gituma twahamagaye abo bari mu migwi itarabi vya politiki kugira baze babidufashemwo ka twongere tubibigishe
hagataho abamenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu n'umudereva wabo baracafungiwe mu ibohero rikuru rya Bubanza bakaba bahagaritse kwigenekezo rya 2022 gitugutu no mwaka abariko batohoza makuru kubijanye n'umutekano muke wavugwa muri komine Musigati umashingwa manza bababuranira bakabaherutse kunguruza urubanza ku munsi wa mbere muri sentare isubiramo imanza yanahangwa bagasaba ko yofuta ingingo yafashwe na sentare nkuru ya Bubanza yo kugumiza mu munyororo ivyagateganya bamenyesha makuru n'umudereva wabo amashira hamwe mpuza makungu Porteur Sans Frontières hamwe na Human Rights Watch akiyamiriza iryo fungwa agasaba ko Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Egide Harerimana Terence Mpozenzi hamwe na Adolphe Manirakiza ko borekugwa mu itangazo ryasohowe kuwa 31 gitugu tumushikiriza manza kizigenza wa Repubulika akaba yemeje ko batahagaritse kubera ramenyesha makuru ahubwo kwari kubera kamere kica habagiritswa.
Inama isumbi ngimba.
Ano makuru mu Kirundi arabandanya ubwihisa hazi 6:37 kigo kigenzura ubuziranenge bw'ibihingurwa mu Burundi BBN kiremeza ko mu igenzura cakoze mu ruganda ruhingura ibinyobwa Brarudi cyasanze hari cyahindutse kubijanye na Canovera. Umunyobozi mukuru w'ico kigo Jean Felix Karikurubu akavuga ko iryo genzura ryakozwe inyuma yaho ubushikiranganje bw'ubudandaji nabwo nyene gateye akamo uruganda rwa Brarudi busaba ko ugo ruganda gukora inzoga zikwije Canovera. Tumukurikire.
Tagoye twavunira nuko dusanga urugero rwisho twita ethanol no kuvuga ubukazi inzoga zitikogwa na Brarudi zategeza kuba ziri. Turabona yuko urugero rwabe rwagiye bukebuke rwagabanuka ntanze nk'akarorero ikinyobwa cya Primus kuri etikete batwereka yuko cyategereza kuba kigeze ku rugero ubukazi wa 4.5 ariko turiko turapima turabona ko dutora kane gusa. Ni ngombwa rero Brarudi nayo ne yikebuke ije ku rugero rw'abandi mpuzamakungu.
Ugushika uno munsi abantu bamaze kwereza ibyo binyobwa ndetse n'ubu bimwe n'ibikiri ku isoko twavuga ko atamakenga abantu bakwiye kugira
ku magara y'abantu nta na kimwe ibi binyobwa bishobora kubononera.
Jean Felix Karikurubu umuyobozi mukuru w'ikigo BBN akaza kuba umutumire wano makuru ndetse ahajano kugira ica vuze kubijanye n'umunyu uva hanze y'igihugu. Tukivuga ibihingurwa hinguriro gisima buse Kongo riramaze kuronka makuru y'abadandaza bikika mukiza mu kwidugiriza ibiciro by'ico kidandazwa. Vera Izere umunganizi w'umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro akabishikirisha inyuma yaho bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bidogeye ko isima itoroshe kuronka anahamagarira inzego zibijeje kubahiriza ibiciro byashinzwe ngo kuko urugero rw'isima ihingurwa n'iryo shyirahamwe ngira kwiye. Tumukurikire kuri micro ya Eline Ber nibigira
abo dukora nico bita mu kinofunofu lezaka les grossistes bobo yababo canke bamwe bita abadandaza bagenda badetali detanya baba bazi ibiciro buseko yashizeho vyisima kurarya masima abira tandukanye twereye twamaze kumenyesha abo badandaza abadetayon cye baba grossistes bakamenya ibiciro buseko yabashikirije yamenyeshe ko buha abanyagihugu. Iyo twumvise rero ko hariyo abariko bararenza ko ku biciro vyabo twovuga ngo biva kuki kumbura ubwabo bo nibugabo bamenya ngo mbe biko bikogwa guti na tugacu tuko turagikorera ko ntitwicaye turabikwirikirana kare tugakwirikirana kugira tumenye kare duhimiriza abo badandaza yabo ba grossiste ba detaya kugira bubahirize le prix officiel biciro buseko yatanze kwisima yabi Bujumbura yaba mu zindi ntara z'igihugu.
Abavuga ko muba mukora isima nke bigatuma izimba nihari.
Oya turakora turafise urugezo duhora dukorera ko kuko harinze havugwa ngo hariho de speculation hariho kurenza ibiciro murumva baba ko barenza kwisima hari suku isima yabuze. Oya turiko turakora uruganda rw'isima rukora sohora isima.
Niki musaba inzego zibijejwe musanzwe mukorana za leta
yaba babura matari yaba muri meri ya Bujumbura mu zindi ntara zitandukanye nk'akarori nko mu ntara ya Kayanza mugiye kuraba murasanga ico kintu citwa mu kinofono of speculation yacarahagaze babibwiwe n'ababayoboye ku gwego rw'intara bubahiriza igiciro nihabeho ibyo kurenza urugero kugira umurundi wese ayifuza aherere canke ndetse undi muntu ahari yumve ko anezererwe ku runyo yosima bitabanje kumuvuna.
Dusubire mu bivugwa muri politique umugambwe CNL Congrès National pour la Liberté mu rurimi rw'Igifaransa uriyamiriza ico wita ihohoterwa rigirirwa abanywanyi b'uyo mugambwe mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri no wa kane umuvugizi w'uwo mugambwe Terence Manirambona akavuga ko anwanyi barenga amajana 200 b'uwo mugambwe bafunzwe akabazwa no kubona utwigoro tw'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu tokorehereza abanyamigambwe ku rugero rumwe tutariko turakurikizwa Moize Misako.
Muri icyo kiganiro n'amenyesha makuru umuvugizi w'uwo mugambwe avuga ko abanywanyi b'uwo mugambwe babandanye bahohoterwa bakagirirwa n'iterabwoba. Terence Manirambona agatanga ibiharo by'abanywanyi b'uwo mugambwe barenga amajana 200 bapfunzwe.
Ni ukugira twiyamirize twongere tumenyeshe abarundi n'amakungu iryo totezwa ridasanzwe ku banywanyi b'umugambwe CNL hamwe n'iyugagwa ry'urubuga rwa politiki bimaze gushika ku rugero rurenze muri kino gihe twimirije amatora. Umugambwe CNL n'abanywanyi babo barakorerwa ubwoko bwose bw'ihohoterwa amaremere ntayateye isoni iterabwoba gukuba gugwa ku mubiri no mu majambo gufatwa no gufungwa hadakurikijwe amategeko mu gihugu cyose umugambwe CNL uharura abanywanyi barenga 200 bapfungiwe ibya nino mu gihugu bakaba batanaburanishwa kubera imvo za politiki intara zibabaye gusumba izindi ni Bujumbura hafunzwe abarenga 100 intara ya Ngozi Kirundo Gitega Karusi Rumonge Kayanza Cibitoke Muyinga
umuvugizi w'umugambwe Sene akabazwa no kubona utwigoro tw'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu two korohereza abanyamigambwe bose tudakurikizwa Terence Mane Rambona agasaba leta kurekura abanywanyi bo mugambwe bapfunzwe ngo bazira ivyiyumviro vya politiki
umugambwe Sene urabazwa no kubona utwigoro tw'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ko gusuzuma buri kwezi ingene icyuka cha politiki cyifashe atamwimba uboneka ugaragara ku rubuga ahubwo barongoye intwaro bamwe bamwe n'imigambwe mwimwe basha baronka kajyo ko kwagiriza ibinyoma atobihagaze umugambwe CNL urasaba kuri leta kurekura abo bose bapfunzwe ku karenganyo bazira ivyumviro byabo kugira bashobore kwitaba amatora ari karategurwa gushiraho uburyo bwo gutohoza ibibera ku rubuga babikishije mu migwi ihurikiyemo bose
umugambwe ukamenyesha ko ingoro zawo zirenga 50 zimaze kubomogwa mu gihugu cyose
tuyaga umukenyezi
mukuyaga umukenyezi bamwe mu bakenyezi bafise ubuzi muri komine ya Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi bashikiriza ko hari gihe bamwe muri bo badafitwa ikibanza mwitunganyo ry'amatungo y'umuryango bagashikiriza ko hari gihe abo bubakanye baja kubikura imushahara wabo ku makonte ariko ntibabone icyo amafaranga yamaze urongoye ikigo cy'iterambere n'ingo n'imiryango mu ntara ya Ruyigi Dominique Havyarimana agasubakanye gushira hamwe mu ntumbero yo guteza imbere imiryango Vestine Butoyi
umwe muri abo bakenyezi babakora akazi bo muri zone Nyabitsinda intara ya Ruyigi avuga ko naho bamwe muri bo basa nabumvikana nabo bubakanye ngo haracyari haho usanga umukenyezi w'umukora akazi atagishwe inama mu itunganywa ry'amatungo y'umuryango
yashobora gushika kuko hari habagabo usanga mwubakanye acavuga ati nshira kuri konte be umandatere wawe rero umushize kuri konte hageze guje gutora mu rukwezi guheza avuga ati impasheke nze kugutorera yatoye rero nta nikingora kwereka avuga ati nakoresheje nta cyumbaza nikenze imigambi yo mu rugo nahejeje
biremezwa n'umugabo w'umukora akazi wo muri wako karere yongera koko muri ico gihe ngo haraho naho umukenyezi atamenya amahera hembwa ku kwezo kangana
birashika araho duhora twumva cyangwa tukabona ugasanga umugore no kuri konte yiwe ntahazi ugasanga kumbure umugabo niwe yamaje kuzana amafaranga ivyo yakoresha kwari wavyimenyera umugore gucyo ntigera amenya namahera hembwa wanashima
uko umukenyezi w'umukora akazi ashobora kutagishwa inama mu itunganywa ry'amatungo y'umuryango ruratuma urugo rwabo rwama mwinduru n'iterambere rigasubira inyuma nkuko bisigurwa n'uburongoye ikigo kigejwe iterambere ryingo n'imiryango mu ntara ya Ruyigi
urumva yuko n'abantu badashobora kubaho neza mu gihe hama hari nidogo hama hari uyu cankuri atabona yuko ari katunganizo mu muryango
Dominique Havyarimana agasaba bubakanye gukorera hamwe kugira ngo imiryango ishobore gushika ku iterambere rirama
usanzwe ubumenyi n'ubwenge zategereza gutandukana hanyuma bigakoreshwa kugira ngo bibere akarorero urumuri abandi ngire nabahanura abantu nuko by'ukuri urugo rw'abantu bitwa yuko baciye mu ishure bakaba bafise akazi ntizobabereye ingorane y'ubuzima bwabo ahubwo botegereje kubikoresha neza hanyuma bakaba mbere n'akarorero ku bandi bantu
nayo muhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Ruyigi Valerie Nkunzimana amenyesha ko batunganya amanama ku miryango kugira ngo babasigurire akamaro ko gukorera hamwe mu ntumbero yo kugabanya ikumirwa ry'umukenyezi mu itunganywa ry'amatungo y'umuryango
Vestine Butoyi urakenuye mu bivugwa mu nkino imbere y'uko dushikira mutumire wano makuru mu gwinserukira gihoga intamba mu rugamba ngo wariteguye neza witegurira inkino zibiri uzokina muri kuno kwezi kwa 11 zo kurondera itike yo kuzokina igikombe cha Afrika cyo mu mwaka wa 2021 kizobera mu gihugu cha Cameroon bikaba byashikirijwe kuri no mu wa kane n'umumenyereza wo mu gwinserukira gihugu mu Burundi mu kiganiro yahabamenyesha makuru Alain Olivier Niyungeko akamenyesheje ko bahisemo gutuma ko abakinyi bashasha mu ntumbero yo gukomeza umugwi hamwe no gusubiriza abakinyi berekanye ubuhinga buke mu mahiganwa ya kana herutse kubera mu gihugu cya Misiri.
Umutumire wa radio Isanganiro.
Umutumire wa radio Isanganiro n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kugenzura kanovera k'ibihingurwa BBN mu Burundi Jean-Félix Karikurubu aho yemeza ko ikigo arongoye cyakoze amatohoza ku binyobwa vya Barudi aho cyasanze hari ivyagabanuye ya Kanovera navuga kandi no kumunyu uva hanze y'u Burundi aganira na Aubin niyo nkuru.
Dr. Jean Félix Karikurubu murongoye ikigo kigenzura ubuziranenge arico BBN mukaba n'umwigisha muri za kaminuza turabaramukije.
Ndabaramukije.
Umushikiranganje ajeje ubudandaji araherutse gushikiriza yuko ibinyobwa bikorwa n'uruganda rwa Barudi bitagifisa akanovera nk'akaho hambere mwebwe mwarakoze amatohoza bimeze gute?
Icya mbere na mbere ho twaye dusanzwe ku kivu dusanzwe dupima ugira dushobore gutanga kimwe bita certifica hama umuntu ashobore gushyira ibidamazwa byiwe ku isoko yego me Barudi nkuko twanashitseyo ntitwabuza akagohe tubavunira nuko dusanga urugero rw'isho twita etanole no kuvuga ubukazi inzoga zitukorwa na Barudi zategeza kuba ziri turabona yuko urugero rwabyo rwagiye bukebuke rwagabanuka ntanze nk'akarorero ikinyobwa cha Primus kuri etikete batwereka yuko cyategerezwa kuba kigeze ku rugero ubukazi wa 4.5 ariko turiko turapima turabona ko dutora kane gusa kuri Royale naho ni turabona ko twari dufise urugero rw'ibinyobwa rwa gatanu turabona ko twari tugeze kuri 4.37
no ku binyobwa bitari mu mwambiro navyo gute
ku binyobwa rero bitari mu mwambiro no kuvuga mu Faransa bita marimonade twe tubona ko urugero rw'isukari muri rusangi ruri hagati y'ibice 10 na 12 mu bihugu biteye imbere ubwo rugero rw'isukari baragaragaza kurumanura bakoresheje ibyunyunyu bifise ubukazi bw'isukari burenze bigatuma bongeramo utuntu dukeya cyane tutaboneka ni ngombwa rero Barudi nayo ne yikebuke ije ku rugero rw'abandi mpuzamakungu aho yoza irakoresha bimwe twita mu Gifaransa residu du corps ari ibyunyunyu bifise ubukazi bw'isukari burenze bituma hajyamo dukeya bigatuma rero bitononera amagara y'abenegihugu
gushikuna munsi abantu bamaze kwereza ibyo binyobwa ndetse n'ubu bimwe bimwe bikiri ku isoko twavuga ko atamakenga abantu bakwiye kugira
ku magara y'abantu nta na kimwe ibi binyobwa bishobora kubononera kuko twebwe Biro Burundi Normalization ari cyo kigo kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibyo dukoresha n'ibyo twihereza mu kazi kacu ka misi yose dukoresha icyo bita norm ni ukuvuga yuko naho urutoke rwabo rwanyereye ibitigiri biduha ko biguma muri norm
n'umushikiranganji yaravutse kandi bijyanye n'umunyu wabita cumbi nzuri naho bimeze gute
ntitwovuga ko ari cumbi nzuri cumbi mawe n'umunyu muri rusange umushikiranganji rero yarakoze igikorwa kidasanzwe kuko yarasohoye amategeko abiri muri ayo mategeko abiri yasohoye biratomoye neza yuko umunyu utegereza kwinjira mu Burundi ari uko kwije ibyunyunyu imyunyu itegereza kuba iri ku isoko itegereza uno munsi kuba yitunganije ikwije neza
ndeka twovuga ko mwikwije cyane hashari hagahaze ku bijyanye n'ibikoresho navyo mukoresha mu gipimo cy'ibyo bintu
twobishira mu bigwi myinshi kuko nko muri iki gisata turiko turavuga kijanye n'ibinyobwa kijanye n'umunyu ibikoresho birakwiye kumure mu bindi bisata ibyo bikoresho byaba bidakwiye turazi ko leta yavuye hasi reka mu mwanya mugufi ibintu biba bigiye kubandanya bimera neza.
Dr. Jean Félix Karikurubu murongoye ikigo BBN reka tubashimire
muratunganije
kuri ivyo bivugwa ku binyobwa vya Barudi hadisanganiro ikaba kirindira ico iryo hinguriro ry'ibinyobwa ribivugako naha rero tugarukirije amakuru mu Kirundi twari twabateguriye mwakoze mwese mwayateze abiri